Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rigiye kwashikiriza ibiganiro byaryo mu kinyarwanda mu Kinyarwanda. Mwiriwe neza nshuti mwese, turi kumwe kuri munsi wa kabiri tariki 11 y'ukwezi kwa 17 umwaka wa 2017 muri kumwe na Frederic Nkundikije. Ubu naho nkuko mubimenyereye mu manyo kiganiro muri sanga. Mundwi heze haratangajwe amakuru amaraporo abiri yerekeye ikintu wagateka kazi na muntu kifashe mu Burundi. Raporo ya mbere ashikirijwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu ryitaho gateka kazi na muntu FIDH, Fédération Internationale des Droits de l'Homme, rifise icicaro i Paris mu gihugu cy'Ufaransa. Ivuga ko abantu batari munsi y'igihumbi n'amajana abiri bishwe kuva mu mwaka wa 2015 mu gihe bari hagati y'amajana n'amajana icenda banyurujwe abashika ku bihumbi cumi nabo bakaba bari mu mvuto. Leta y'u Burundi yari yamirije iyo raporo, ikaba yavuze ku iryo shyirahamwe ngo hamwe n'ayandi mashyirahamwe atari make afise intumbero ya politiki. Umurwi witaho agati ya kazi na muntu w'igihugu cy'u Burundi CNIDH nawo warasohoye raporo yerekana ibitigiri by'abantu bishwe hamwe n'ibitigiri by'abantu irengero ryabo ritazwi biri munsi y'ibitigiri byashikirijwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu rihanyira agati ya kazi na muntu FIDH. Icegeranyo cashikirijwe n'umurwi CNIDH kivuga ko kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu gushika ubu abantu bishwe bangana n'amajana n'icenda, abashika kuri 90 nabo bagakubakurwa mu gihe abandi bashika 120 batazwi irengero. Muri izo raporo zose naho zitandukanye cyane, umuntu yiheje ibiharuro byashikirijwe, ikigaragaza nuko abarundi babonye amakuba menshi kuva uruhagarara rwa politiki rutangwe mu Burundi mu kwezi kwa gatanu mwaka wa 2015. Mbega ikintu cyotuma abakora amarorerwa nk'ayo bakwitiza agatima mpembero bakabona ko ubuzima bw'ikiremwa muntu ari kati yabwa kandi ku gihe cyo kubavanura n'umutima wo gukorera ikibi abo badasangira ivyiyumviro hamwe no gushira imbere yubahirizwa ry'agateka kazi na muntu cageze n'ikihe. Mbega ayo maraporo ashikiriza ibiharuro bitandukanye by'abantu basize ubuzima hamwe n'abantu bakubaguriwe muri iyo ntureka ya politiki muyavuga ku iki. Mu kiganiro rero cyacu cyo munsi muri sanga twatumiye umushikiranganji w'Urundi ajejwe agateka kazi na muntu Martin Nivyabandi. Mwiriwe neza Martin Nivyabandi.
Mwiriwe mwaramutse bivanye naho abantu batwumviriza bari.
Yego murakomeye.
Yego tumeze neza ngahe Bujumbura, akaga keza n'akazuba keza.
Ni byiza cyane. Twatumiye kandi na Ambasaderi Gamaliere Ndaruzaniye, yigeze kuba umushikiranganji w'Urundi yajejwe indero n'inyigisho, akaba kandi yaserukiye Burundi mu ishyirahamwe mpuzamakungu akongera agakorera ishyirahamwe mpuzamakungu. Mwiriwe neza Ambasaderi Gamaliere Ndaruzaniye. Murakomeye neza.
Na mahoro cyane mudamukije na ministre nizo abandi tuzakuvugana mu kanya.
Ego me arabumva no kwibutsa ko ambassadeur Gamaliel Ndaruzaniye ari i New York mu gisagara cya New York aho ni muri leta zunze ubumwe za Amerika. Reka dutangure kuri mwebwe mushikiranganje Burundi mujejwe agateka kazi ya muntu, insiguro mutanga ivyo biharuro bitandukanye byashikirizwa n'amashyirahamwe yose itaga agateka kazi ya muntu niye.
Ego mundi kije n'abandi batari ko twumva twaje twibutse ko atayicegera yitakozwe na FDH n'umugwi w'amashyirahamwe avuga ko arabera cyangwa kazi na muntu yagiye hamwe aratanga icegeranyo FDH nkumbure ko yari ishyirahamwe rizwi cyane ariko urabye neza cyakozwe n'amashyirahamwe muganga ha mu Burundi yagiraniye ingorane n'ubutegetsi barayahagarika aburundi bakoze icegeranyo ntagira abaza baravuga FDH gusa hari n'andi mashyirahamwe biri kumwe muri rya raporo ugiye kwiraba neza biraboneka yuko ari abantu bagiye hamwe bagira raporo imwe. Twe muri leta y'u Burundi ubwa mbere ho turababazwa cyane nuko abantu bahasize ubuzima badatwawe n'urwakarago iyo umuntu yitabye Imana agandaguwe cyangwa apfuye mu bundi buryo ari bwo bwose atarumba indwara atarubwa akisida isanzwe kureta bundi irababaje nabo nyine kandi niyo bitabye Imana biba bibabaje cyane ariko ku bitandukanye ni ku biharo bitandukanye rero twavuga yuko twarose akanya ko kubwira abantu yuko raporo z'amashyirahamwe mpuzamakungu ko zagiye zirakurikirana twagiye tubona ko hagiye ibintu dukurenza urugero cyane rwose hanyuma urabye ukuntu ibintu biba byanditse igihungana mugana ukuntu aba yanditse kwari bya bindi byo gushaka kurondera ibyotuma igihugu abayobozi b'igihugu berekanwa nkuko aribo nyirabayagira mu bijyanye byo guhungabanya agati akazi na muntu ariko ibihugu byateka bira muntu ni byinshi ikindi cyo tubabwira rero nuko ibishira hamwe uyu mugu wigenga ujejwe byagateka akazi na muntu warashigikegeranyo cawo mona mashinga mateka barashize ibiharuro by'ukuri bitandukanye cyane n'ibyo umugwi wa FDH nabo bari kumwe bashikirije twebwe turabyiharuro twegeranije mu bushikiranganje bwacu karatuza badushira habona ibiri kure cyane ibya FDH mugabo nawe nyo ndibishikira ndetse muri FDH mugabo barabwiye bose afite uburyo barafite uburyo kuntu babitohoje ariko twebwe dufise guhera ku ikomine hariho umukonseyer social ukaja ku province na CDFC tukagenda ku gihugu tukabishyira hamwe turabona yuko harimo rimwe na rimwe cyane ku mashyamba mpuzamakungu hari ikintu cyo
turetse mu shyanahe n'ibyo abandi turetse ibyo biharo bitandukanye abantu bakoze ayo mabi baramaze gukwitwa intaye mu gahanga murafite urutonde rw'abantu bamaze guhanwa
n'ukuri abantu bose bagirijwe amabi hanyuma kuko mukuntu gucamanza mukungwa hariho iby'amatohoza mu 2015 murazi yuko harabaye ibihe yaho abantu amagara abantu mu myerekano ariko ari iby'amategeko basanze yahavuye n'imigumuko warasanga ibintu byinshi byaba mu ijoro ugasanga inkozera zirasana mu makaro atandukanye yo mu gisagara ca Bujumbura bukeye ukabona aho byari bigoye by'ukuri kumenya umuntu yabakoze ico cyaha uwishe umuntu abandi ugasanga batoye mu bisaka abandi batoye ku mabarabara niho rero idosiye yari yose kuri ibyo byose mu bucamanza muri mu biro kwa procure bace bihutira kugira amatohoza ariko iyo twasanze nuko uko biba ahandi n'iwacu twasanze muri mwene ubwo bubisha amatohoza afata umwanya muremure kandi biragoye bagiye barafatwa amatoho amantuza barayakoze baraja imbere y'intahe baraburanywa haja no mu buso hariho n'andi n'ibindi rero bagitohoza ifata umwanya muremure
mu byaha bitari bike hariho ibyaha bitari bike
biteye ngaho imbere hari amatohoza amaze imyaka n'imyaka no ngaho hariyo iwacu dufite ibyo nabuke cyane cyane ibyaha byuma byo gufata amasanamu n'ibindi ari byo usanga byanagoranye ariko nta cyaha na kimwe kidazohanwa.
Leta y'u Burundi mushyiranahe n'iby'abandi ivuga iki ku birego bivuga ko hariho bamwe mu mbonerakure bakora ayo mabisha?
Oya jewe inkozi y'ikibi simbonerakure sumu MSB sumu inkozi y'ikibi n'uwo wese yabyutse akagira umugambi akagenda agahota agatera akazi na muntu rero muri leta saba ahari ab'imbonerakure abari mu wundi mugambwe aho tumufata nk'inkozi y'ikibi kuko imbonerakure turiko turaharaba ibiharuro bafite dusanga uwo mugambi uri ku butegetsi CNDD-FDD ufite abanywanyi benshi cyane muri bo benshi mu Rwanda turaza amategeko yabo urikora yasoma ari naho ndashaka ngaha dufate nk'abagize agashya kazi na muze tuba turumvikana tuvugisha ukuri kuko imbonera n'umuhari wegamye umugambwe CNDD-FDD hari abantu bakunda guca bavuga ngo ntabwo ni kwagirwa jwo ni milice tuze turakora muri iyo mvugo kutavugisha ukuri kuko uburi kurahenda abanyamahanga nimba hari uwakoze icyaha ni ku gahanga kiwe ari Pierre ni Pierre ari Salum ni Salum mugabo ntuturaba ngo nuko ni imbonerakure byovuga ko ari imbonerakure igihe aba barongoye aribo baba batumye mu gikorwa kanaka
ego Amerika nicyo kibazo
ku gahanga kiwe arabihanirwa aho nashaka tuwe turahumvikanira n'abantu ntagire umuntu azofata ngo nitwabo n'umujerere agize amakosa ngo abajerere bose oya ngo imbonerakure zose imbonerakure uko twabibonye mu mategeko yabo byanditse twasanze n'umuhari wegamiye umugambwe CNDD-FDD
ego mireka reka tuje na kwa ambasaderi Gamaliel Ndaruzaniye nawe nyine agirica tubwiye kubyerekeye ubudasaburi mu biharuro byashikirijwe n'amashyirahamwe abiri ahanira agati y'akazi na muntu ibiharuro byerekeye cyane cyane abantu bagandaguye mu Burundi kuva mu 2015 2016 eka n'abakubaguwe eka n'ababurizwa igufa duga ku ijambo umushyirantahe Ndaruzaniye
murakoze cyane rwose nagira nsubire ndamutse mushikiranganje turiko turavugana ibi haruro byatanzwe na SDH n'ibitatanzwe na CNDH nivyo bishyizwe na guverinoma icyo ndabivuga ko sino biharura jewe byaba bikeyi byaba byinshi nuko abarundi bagiriwe nabi bamerewe nabi akaba rero yuko leta iriho itegerezwa kuzuriza abo bagiriwe nabi igategerezwa gukingira abasigaye bose adatoranije kugira mu Burundi bareke kwama babuyika iminsi yose muri no minsi tugaruke gusubira kuvuga Burundi butera imbere Burundi bushingiye ku ntwaro rusangi yuzuriza bose ivyo biharuro rero biteye ubwoba byose byaba 1200 400 nibaza yuko ababisinye ko bafite ivyemezo ivyo bashizeho ivyo rero bizoboneka igihe kumbure haba imbere y'intahe muri leta canke haba handi abo bantu bazosigura izo babonye bigatuhozwa intahe ikagira ico yemeje nayo ubu ntacyo nuvuga ivyo bitigira byose nizeye ko n'ibitigira ivya leta yavuze ko bizoza biri munsi y'ivya CNDH jewe nibaza yuko ivyo byose gihambaye nuko leta yo kwishinga guhana abo bacumuye hanyuma ikemeza abarundi ikumvisha abarundi ko ibakingiye bose kugira umutima ureme basubire mu bikorwa
muri iki gihe turiko turavuga kandi hariho n'ibitero byabaye ejo bundi byahitanye bya grenade byahitanye ubuzima bw'abantu batari bake akamumotera abantu bose ku mpande zose ambassadeur de Marie Ndaruzani ku byereke cyane cyane ubwo bwicanyi bubandanya ni nkaka
hari cyo ntategera neza tumaze iminsi tuvuga mu makuru ngo impande zose ku bwanjye nta mpande zose n'abarundi bose bari mu gihugu impande zose rero abo bakora icyo kibi kumbure n'abarundi bose mugabo n'abapfa n'abarundi bose cyo cyo umubyeyi wa bose leta yogeraza guhana abacumuye nk'uko minisitiri yabivuze ntihacumura umuntu uko ari mbonera kure ntihacumura umuntu kuko ari umujeye canke kuko ari uwa uwo mu ntari ni mu bwoko bunubu wacumuye bikaboneka intahira muhana ku cumuro yakoze icyo nicyo nibaza leta yoshimikira ko kugira abarundi bose bumve ko bakingiwe ivyabaye rero naravyumvise mu maradiyo sino bikomanta cyane kuko mwumva ndi kure bimwe ndabibona mu makuru aza handi ariko birababaje nagira kumbure ababishobora bose bashigikire abashinzwe ubutungane bagerageze kwaba bakoze ibyo bibi bose ubuhanwa nta mpande ziriho n'abarundi bose uwacumuye rero ntiyogerwa imbabazi kuko ava kanaka cyangwa hikiye naka cyangwa ntiyohanwa gusumba kuva hana buhanwa n'amategeko agenga icyo kibi bagirijwe bose niho abarundi bo kwizigira intahe bagatekanirwa leta nayo ikabemeza ariko ibakingiye bose
igome mu tubandanye tubamenyesha ko turiko turabandanya kumviza iradio ijwi rya Amerika turi kumwe n'umuntu wanyi iradio ijwi rya Amerika Bonaparte mwiriwe neza
mwiriwe cyane
muri hehe Bonaparte
twatiri Bujumbura
izina ry'ikirundi mwitwa nde
sengiyumva
murafite ikibazo murafite icyumviro
iyo hanini cyari nk'ikibazo n'icyumviro nagomba guterera
yego
bwa mbere ndamukije abatumije
barakumva duga ku ijambo
ubwa kabiri nagomba mbaze ahanini ikibazo ku mushikiranganji kuko ahanini bavuze ati ibiharuro nibyo badahurizaho ku byatanzwe na FDH na CNDH nuko ahanini bobo nibaba babikora bobo bafite n'ibyemezo n'amazina kumbure yerekeye n'abo bantu bahuye n'ibyo byago nashaka kubaza umushikiranganji mbega ibiharuro batanga ntibashobora kubikorera kandi bakamenya abo bantu abari bo kuko umuntu naho avuga ati yabuze cyanke yagiriwe nabi abafite izina naho akomoka kumbure nahaba omsa oye leta ikaba ariyo yakoreraho kugira imenye neza abo bantu ko baho cyanke batabaho igahinyuza ifatiye ibyo batanze atari duhakana ibiharuro gusa hanyuma ikindi kigira kabiri nashaka kubaza ko bariko baravuga bati umushikiranganji reka avuga ati leta ubaho habera ibyo byago baragerageje kuzabara abagiriza ibyaha bakabigira ko matohoja ndega kuva mu mwaka wa 2015 ayo matohoja agezehe abamaze kwagirwa n'icyaha bangana gute imana zimaze gucinyirwa ababonye ko bahohotewe bangana gute uko mu biharuro gusa biragoye kumva ko umuntu bavuze ati ibiharuro ntibabihurije ko gusa igiharuro kigiharuro nk'uko tubyumva n'abantu b'abantu b'abarundi navuga bwagiriwe nabi hari hakenewe ahanini igikorwa atari igiharuro gusa.
Murakoze bona parte reka tumuhe ijambo umushe ntahe n'iby'abandi agira icyo avuze ku bibazo bibiri mubajije. Ikibazo cya mbere cyerekeye ukuntu leta yashobora guhinyuza naho amatohoza ageze kuva mu 2015 duga ku ijambo mu kanya gato.
Murakoze nkundikije nashaka bwa mbere nshimire Gamariyeri kuko yavuze neza yarabaye mu buyobozi bwa kino gihugu ajya leta arabizi ukuntu bikora kandi yabivuze neza yuko ataba aragiye umwicanyi. Umwicanyi ni umwicanyi nyine umufata nk'uko ari. Niyo hageze kumuhana ntumuhana ukurikije aho yavuye, ukurikije uko yavutse, ukurikije umugwiyo barimo. Icyo nicyo abantu bakwiye kubanza kumenya kuko nicyo gituma Abarundi baba Abarundi. Iyo tuvuze Burundi rero twese dukwiye kubabara rimwe igihe hageze ubuzima bw'umuntu gusinzikara. Ariko icyo tuvuga yuko icyo twita la tolerance à la mort kwiba zero umuntu apfuye agapa mu buryo butanduka bwo kwicwa wese tubabare iturabe ngo ari mu rujya bwoko mu rujya mugambwe wakora rujya rwego yaho niyo tuze twari twakira rero ibintu bijyanye no kuza kuraba n'ibiharuro cyane ndabikushimikira ko kuko no kuraba ati mbega abo Barundi bapfuye kubeti bapfuye mu buhe buryo kubari bazize iki kuko naho umuntu aba yapfuye bisanzwe harakora amatohoza kandi ni nabwiye ko amatohoza mu byo twashubiye kwiganya byose amatohoza ko prokirera ibise ibintu byinshi cyane tunasaba n'Abarundi rero n'iyo uko hariho n'uburyo bikogwamwo nimba hari byo babyizanye n'abantu bagiye wewe nyine kuzimiza umuntu uregera inzego bakamufasha gutohoza kuntu byagenze ngangaha ntise guhendana ariko usanga bigoye ugasanga kugira ucuyo mukuri kuragoye niko nabwo ati mu bihugu biteye imbere afite n'ubuhinga burebure hari amatoza afata igihe kirekire ariko katasha tubabwire yuko muri ibyo byose mwibaza yose ka zose zaragiye imbere kwa procure amatohoza ariko arabandanye ahantu rero bakunda kwihendera ngaha nuko dushaka kwerekana bakunda kutubwira ngumva ngo abo mu nzego za leta ngo abapolisi n'abasirikare mwizo n'abahanye ya polisi sirikare afite uburenganzira cyo n'undi munyagihugu imbere y'intahe hari amategeko ateza gukurikizwa ndee n'amatohoza ndee no gufika urubanza akaburana hanyuma yera kera yagirizwa ushaka cyagirizwa kubona cyane cyane iyo abantu bariko barabivuga n'ibyo baba bashaka kuvuga ariko bakibagira yuko hariho n'abandi benshi bagiye baraboneka benshi abateye amagrenade mu masoko abateye amagrenade ku masengero hagandaguye abantu iyo baciriwe imanza n'isama numva imvugo ngo abo bantu ngo bahwe ibya politiki oya twe tuvuga tuti wari we wese yagize icaha nagende imbere y'intahe
reka
mukute muganga amahano
reka
twese bitigiri rero twe turabikorera kuko turafite uburyo bwinshi bwo gutohoza bwo kurondera amakuru hariho nababwiye inzego dufise bafite aba conseil social mu ikomine abo nimo mushikanganje bwo gatya kazi na muntu tukagira ama centre de développement familial et communautaire abo nabo baratohoza ije ndagati ya kazi na muntu bitaye ko rero muntu mu bushyagaje bintu hagati mu gihugu nakantu karaye kabaye ku mugoroba zacenda y'ijoro abasantere bafise itegeko ryo kubishikiriza babura amatari babura amatari bacha bishikiriza mu biro by'umushikiranganje.
Yego mireka reka tumwe nakanya ndabona kanya katujanye ndabasabe mumpe inyishungu fingo fi reka duhe ijambo ambasaderi Gamariyeri ndaruzaniye nawe nyine agira icyavuze ku byashikirijwe ku bibazo byashikirijwe na Bonaparte kana no kunyisha mutanze mwebwe.
Mushobora kunyibutsa gato ibyo bibazo
ikibazo cya Bonaparte yari yabaje umushikiranganje niba bashobora guhinyuza bakerekana ko kubera bijya biharu bitandukanye agahinyuza bakatohoza bakerekana ko ibyo biharu ubudasaburi hagati y'ivyo biharuro ikindi kibazo naco bakaba yabaje aho imanza zigeze imanza z'abantu bose bashobora kuba barakoze ayo mabisha
murakoze nibaza yuko leta ibanga rya suguhinyuza ministre yavuze ko ari harapo nabo yabo bantu bapfuye nivyashitse narabishye ya raporo ya leta izoza ihumuriza abarundi ko ari bishye kandi bavizigiye iyo raporo rero ibonese yofasha gutegera neza ivyabaye nani guhinyuzanya ntibikenewe kuko bajya abantu banditse raporo ya FDH barayisinyeko barazwi abanditse raporo muri CNDH barayisinyeko barafite igituma babisinye barafite n'ivyemezo izo vyemezo rero nizo bikenewe gushigwa imbere y'intahe tubwira abahinyuzanya na gatoyi igihe umuntu yeze bagasanga ibyo bamabije sibyo bamwambiye kumutamana wera asubire mu bandi bashinga ntahe babone ko atacumuye igihe umuntu yagiririzwe n'icaha bamubone urwaruka rumumenye bamuhane hanyuma abarundi basigaye bagiye ati uwacumuye arahanwa natwe turashaka gukora twizigiraniye gukora ikiratubona leta rero ntizoza guhinyuza gusa nosaba ko leta yemeza ko abo bantu izo bavuga nibabishyira imbere y'intare bavyemanga nabo kuko uzo bayabeshya azobihanirwa naho nyine abo rero uwavyanditse yabisinye ko imbere y'amakungu azovyemanga leta mugabo yari ministre yaravuze murambo yanumvise neza yuko ariko agira raporo ya leta nibaza ko izobikenewe kumbure mu minsi iza igihe bazokwipfuza kuyishikiriza iyo dufasha gutegera neza ivyabaye ariko si uguhinyuzanya na gatoyi kuko byose biza bihanga leta niyo ishinzwe kuzuriza abantu muri izo bibi byose bizaba byabaye leta izi uruhara ruhambaye cyane rwose si uguhinyuza na gatoyi ni ugushyiraho ubutungane bushize nicyo gikorwa cya leta
tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe n'abandanya kumviriza iradiyo Ijwi rya Amerika turi kumwe na Seo Folis mwiriwe neza izina ryanyu kirundi ninde cha
izina ryanjye
ego
ni kumwe na Seo Folis
muri hehe
mwiriwe uko isanzwe izo mpande zibiri ngiye kuno ndabyumva hari ukuntu yumvise izo mpande zibiri zose zemeye ibyegeranyo byavuyemo ko byanyu kandi iyo bimaze guhushyana mu kuvuga yuko hari icyabaye mu gihe ibyo byabaye bose bakabyemeza mu kujya no gufata ibyegeranyo bikwiriye kugira ngo uhane umuntu yaba yakoze icyaha mu gihe naho izo mpande zibiri ibyo byegeranyo mu kuraba ukuntu bakora ibyegeranyo neza bagasubiramo ku buryo bohuza bose
urakoze Seo Folis icyumviro mushikirije n'icyumviro na ambasade ya Gamaliel Ndaruzaniye yari yashimikiye ko avuga ko eka abakoze ikana n'umushikiranganje nyine wabakoze izaha bose bahanwa ku gatwe kabo eka n'amatohoza gakorwa kugira ngo wakoze icaho wese agihanirwe turi kumwe n'uwundi munywa nyuri radio Ijwi rya Amerika twagira mwiriwe neza twagira
amahoro
muri hehe
rubanza mu Burundi
murafite ikibazo murafite cyumviro mu kanya gato
yego nagomba shikirije nagomba kumanda mutamukiza abatumire
barakumva duka kwijambo
yego hanyuma nagomba mbaze none isegeranyo leta y'u Burundi bitanze cyose nta kamaro na amakungu nashobora kusenyera kugira ngo agifatireko
urakoze twagira reka tubaze icyo kibazo abashinganda turi kumwe reka dutangure kumushikiranganje icyo cegeranyo leta itanze amakungu aterezwa kucemera canke amakungu arashobora kucemera
nashaka shimira abo banywanye bi radio Ijwi rya Amerika kuko leta y'u Burundi ni leta tatu n'abanyagihugu ahubundi ubwo ntande nta kidateza kwemera icyo leta bahaye ariko nimba leta natwe nituza kuyegeza ukuri kuhari tugushira ku mugaragaro anatsinda nimba tubabye ati ibi nibi byagenze gutya nawe ukababonye ibindi ucubivuga batubwa yuko leta y'u Burundi ni leta yatowe na bene gihugu biciye mu matora bitaserutse cyane naco kandi ushaka kwibukanya nuko twebwe muri leta y'u Burundi dutegura ibyegeranyo cyane cyane kugira twereke abarundi n'amakungu iyo babikeneye bakaza bakarabwa hanini y'ubwa mbere na mbere ni uguha umuco abarundi kuko nibo bashyizeho iyi leta nibo batoye inzego kuko nibo bitora ibwirizwa shinge bashobye itarati y'akazi na muntu izokubahiriza rero nka leta rero ku isonga ryari n'umukuru w'igihugu iba ari ibwirizwa shingiro bihereza raporo cyane cyane abenegihugu kuva ko amakungu rero abyemera cyangwa atabyemera makungu ni menshi amakungu afite uko biyumvira amashyirahamwe afite uko yiyumvira n'amashyirahamwe kuva kera igihe yose zirimo ibisohoka berekana ifoto y'ibintu biko biracika mu Burundi murazi ishyirahamwe nyine bari basohoye mu minsi iheze y'uko mu Burundi ariko arabe ihonyabwoko turabe ati bene wacu nimurabe twese turabimenyetso twasatise ingwane z'umutekano hari abantu bapfuye mugabo nta bwoko ubu nubwo ariko burahoye twabonye ko muri raporo yakurikiye hari ibyagiye birahinduka mugabo baca barenze urugero mu bindi bintu byerekana yuko ubutegetsi buriko buragenda hari umukazo byose byahagaze yerekana ibiharuro bimwe na bimwe bakwereka igikuru ashobora navuga ati n'ishyirahamwe ryacu rero se ndi hashi wowe baranatwere baranagerageje barerekana bakavuga uko ibintu byagiye biragenda bagashyiraho ati ku musozi kanaka ukuntu naho hariho tumwe tumwe twabonyemo rero nka leta tutemera tutemera bati aha hantu uko babivuze dukurikije amaraporo dufite mu rwego rw'intwaro siko byagenze nabo bakoresheje ya icaciro cy'aba cy'akazi na muntu ugasanga babyanditse ukundi ariko ngaha twashatse tubabwire yuko amakunga yemera atayemera twebwe dukorera abanyagihugu niyo tubanza kuyereka ubwa mbere niyo washobora no kuyihinyuza amakungu yoyo atandukanye nk'uko byamye ama ideoloji na kera hari n'ama ideoloji atandukanye basanga bamwe bemera ibyo bemera ibindi.
Ambasaderi Gamaliel ndaruzaniye ikibazo cya twagira gisano kivuga niba nka raporo ya leta ishobora kwemerwa n'amakungu.
Murakoze cyane nibaza yuko ngira sindabiheruka n'ingoga vuba Burundi buri muri conseil des droits de l'homme isieja i Geneve kuma kutashe nibaza yuko raporo yayo muri yo conseil isigura izabaye mu gihugu muri ico kiringo harimo nibi byabaye muri aya magume tumaze mu minsi raporo ya leta rero nibaza yuko ntibayemera gusa barayitega barayiteze mu nama nkuru ya droit de l'homme ishikiriza izabaye mu isi mu gace y'akazi na muntu kuki raporo ya leta iza muri ONU nuko twasinya amategeko yo ku isi yubahiriza ikirema muntu yubahiriza amahoro mu isi nico gituma itanga raporo nk'izindi leta zose n'ibi bikomeye izihu bikomeye bigatanga raporo yabo muri izo ntuze muri izo nama igihe rero raporo y'u Burundi ishikirijwe u Burundi burayemanga kubyara n'abandi bimanga ibyo ariko baraheza bakabaza yuko izabaye byofasha ubu kuko twagiye uko hari amagume icyofasha kugira amahoro agaruke ni ikihe leta ikagisigura kandi baza ko babishobora nzi ko bazobisigura icyo ntategereye iminsi iheze nuko twumvise sinzi ko ari byo simfise le preuve yuko kumbure leta itarekuriye abangetere gushika mu gihugu icyo nibaza yuko kizotuma bagasorobo kubagira bati none usanga atacu munyegeza ni uko mutatureka turabe hamwe n'abandi kuko namwe muraba hanze muri uko amatora aheruka u Burundi bwaratoye mu byerekeye ibiri muri Siria mu kwezi akazi na muntu nuko u Burundi buri membre iyo conseil abandi baratora ku by'u Burundi iyo raporo ifite niho rero bunganiranira abari mu makungu bunganira igihugu iyo nawe yatanga raporo basanga bisa n'ukumenga amahoro yorama mu gihugu nta kibazo cyo kubogora leta mu gihe babone ko amahoro ataza vuba bazoyibaza bati reka turabe natwe nyine tubafasha tuze kuraba n'ahandi raporo ya leta yemewe gusa irasabwa naho iri mu nama nkuru ya Maria ma inama ya ONU yerekeye kubahiriza agatakazi na muntu.
Icyo kibazo mwajije cerekene niba leta yo bayarimye uburenganzira abanketeho reka mushikanje araza kucisha ariko imbere yaho reka tubanze duhe ijambo. Ana mwiriwe neza?
Mwiriwe.
Ale mwitwa gute irindi zina?
Nitwa Uyangangabo Ale.
Muri hehe?
Ndi Kigali mu Rwanda.
Mwase kibazo cyimvira mu kanya gato cyane rwose munyarutse.
Yego, je mu Burundi yahunze.
Yego.
Ariko nagomba ngire ijambo bwa mbere ho nagomba ngire umushikiranganje Martino. Na ariko aravuga ngo iyo leta yaratowe bwa mbere ho ntiyatowe. Ibyo zose twanze tubireke tubishyire ku ruhande. Ikindi cya kabiri kuri icyo cegeranyo nta kintu na kimwe ijya FDH yabeshyemo. Kuko iyibesha leta yari gusohora icegeranyo nayo ikagira icyerekana ati uyu muntu bavuga ko yapfuye ariko nguyu ariyo canke arafungiwa. Uyu muntu uvuga ko yapfuye tariki ibyo yapfuye akamera nk'abagira icegeranyo kiri paralel icyo ntibigeze bagikora. Ikindi cya gatatu Federico, iyo leta nta nkete n'imwe nta muntu arapfa ngo bagire ankete bayitangure irangire bavuge bati ibintu byagenze bite haba ku musivile cyangwa umusirikare amaze gupfaho cyangwa umupolisi cyangwa uwundi munyagihugu ntatohoza na rimwe riraba. Uribuka ko mu nama iyo ntego yo ku itariki 2022 z'ukwa karindwi 2016 bavuga yuko hariho amaka karantwi muri izo zose nta nimwe bigeze berekana bavuge ngo bavuga ati hariho pisase nkateka deportive cyo cyose nta na kimwe na kimwe iyo leta nawe nyine ubwo umushikiranganje w'agatakazi na muntu nawe nyine ubwiwe
reka tumuha akanya nyarutsa
ikindi cya nyuma banze reka Federico ikindi cya nyuma nagomba namubwiye ni uko abantu bose bavugwa muri ayo maraporo haba mu mugambi ndondeza n'indi nayo abo ba kazungu abo banda kugarika abo bantu bose bavugwa ngo mu nzego z'umutekano abo bose bavuga mu polisi n'igisirikare abo bagahomera nirwo bayirukanwa muri ONU nirwo bayirukana muri mission muri peacekeeping mission abo bose leta ntibafata gutangira
ibabazi
aho kandi duzenya bivuga n'abantu tujyahomera yishe naka kuko batikazungu yishe naka w'amahoro yishe naka ariko
ntabwo bose baraho bashobora kuba tubatanga bakabavuga. Reka tumuhe ijambo umushikiranganje agira icyo yishyuye ku byo mushikirije duga ku ijambo umushikiranganje n'ibyo abandi.
Murakuze ngo ndikije kandi narenda mushimiye cyane nk'umurundi ahubwo tumusaba yuko aterera cyane kugira abarundi bakomeze kunywana burya ubundi hajya niho kirazira kwagiriza umuntu atara ikibazo birabye kuri za mbuga ngurukana bumenyi ubanza kufite ibyemezo hanyuma ubutungane kwa bwemeza kuko umuntu abakiri n'umwere iyo agiye imbere y'inte abakiri umwere gushyika aciriwe urubanza niko amateka bitubwira. Ikindi nacyo kandi twocanye ibintu bya politike bidarati y'akazi na muntu twe tuvuga turaba agati y'akazi na muntu akahungabanye uyu muntu yahohotewe uyu muntu yagiyewe na kubijyanye n'iby'amatora nibaza ko amatora none ko amatora siko atunganijwe ko hariyo amasanduku hakaba amakarata y'abitoje abantu bakaba bashyira ko amarangi ibyo bikaba byarabaye amakunga abona ubu harimo n'amatora yabaye gusa oya nkubura kuko wewe urashaka kutabyemeye mugaba amatora yarabaye ni ukuri kugaragara na tuba tuko twacangacanga ibintu bijyanye n'ingaragara y'akazi na muri bya politiki ari nabyo n'abarundi bari muri conseil de droit de l'homme twabi tunabera ni mucangacanga ibintu uzosanga babigize nabikoze nabi.
Ego berekatu
abazi kiri cyose janye naba aza gutohoza amatoro barababwiye tuti twabivuze kenshi UNIBE yari commission d'enquête uri kugira enquête nta yindi enquête yakabiza gukora ibya mbere twarabiberetse kaba ibi nibi nibi kwese kaba muri conseil de droit de l'homme nta kintu kiri niya muri atwereka kuri bitwa bashikirije hanyuma ibijyanye na reaction du gouvernement ku bijyanye n'ibyashikirijwe mugende kuri site web ya president de la republique murate ico twise la réaction du gouvernement du Burundi face au rapport ya rapport d'enquête bizetaye kimwe kukindi kimwe kukindi nuko rimwe na rimwe rero abantu dushaka ngo twakurikira makuru ngo turabumva bari kure ahandi naho bakumva makuru yaciye kuri bwabo zambuga ngurukana bumenyi ugasanga makuru byukuri ntibashoboye kuyaho uko bimeze
negome
yaho niho twashaka kubahumuriza rero yuko umuntu abikire nage nubune yegurese cya president hajya kuri president arabe ni document ihari ariko nayo kandije neze kugira abantu bose bayibone fayuka n'ambassade yose kugira bazirabire ariko gusica kitanezereje mu kitatunezeje nuko batse ko bayisize ko kuri site yabo ya ya conseil
mugabe
tuzimbo yo byaje biva
ariko dufata twa
tuheze bya mbere
ndabona kanya katujanye inyishungu fi fi mushyanze inyishungu fi ngufi muzamukoze reka duhi jambo ambassadeur ndaruzaniye nawe nyine agira icavuze ku bibazo bya shikije nala mu kanya gatoye cyane
bo nibaza kwide bibazo ntoshura kubyishura gashije n'umushya ntaye hare kuko ibyabaye rega byaradufikiye no kubifata uko biri nditwo bivuganisha buri yo turondera inyishu mu byo tuko turakora ico gituma hari amaraporo bari kubarandika kandi turayashima ntugasura gushimira ministre yavuze ko hari raporo ya leta izosura kuboneka kumburi zofasha gutora neza ukuri naye gihambaye kubwanje nuko izose zyashite kera kumbure bizoza muri izo raporo tukamenya intahe ishize igihe izo raporo zizokora naye ahandi ntawe ushobora kwicira urubanza kandi ariko ari waburana nyosa abarundi rero ko botekana kugira ngo dushigikire izo ankete ziba za leta cyangwa za komite internationale n'izindi igihe kigeze ngira biko biregereza bemere twemere ko intahe yofasha kuzuriza ubu babesheye yere uko nababwiye uwacumuye ahanwe ni naho n'abasigaye bagira ngo tutinye gukora ikibi tuzohanwa hanyuma twizigire ko leta izotuzuriza tutekane baronke ituze mu gihugu niho nibaza ko twumvira neza niyo tusubiza mu nzira ibyabaye naye ahandi amaraso yasesetse tuko turaganira twokwigengesera kuko yasesetse hose ni menshi tukaraba uburyo tuhagarika amaraso ntasubire guseseka n'ingene twokuzuriza abahohotewe n'ingene abera twobeza mu ntahe abahanwe bagahanwa kugira abarundi bose bizigire intahe y'igihugu
tubibutse inshuti mwese komuniko murabandanya kumviriza iradiyo Ijwi rya Amerika turi kumwe na Jonas. Jonas mwiriwe neza muri hehe ga Jonas mu izina ry'ikirundi
mwenzino
duga ku ijambo murafite ikibazo cy'icyumviro
ni kibazo nagomba kubaza ambasaderi yavuze ko bikwiye ko leta ihana nibyo kandi kugira ngo kumbure ikosa rihanagwe ngo cyangwa se icyaha afite icyaha no kubona ababaye guhana ariko rero kuva muri 2015 hariho abashaka gutembagaza ubutegetsi abo nabo baciye bahunga rero bahunga mu bihugu bitandukanye kuva icyo gihe leta yagumye gusaba ko ibihugu bitandukanye yohereza abo bantu bagiye bakoze ayo mabi bubafatira kugira ngo bacirwe imanza zitandukanye bitewe n'ibyaha bakurikirana rero kugeza uyu munsi ubwo yakunda ko kumbure ako kamo leta yari gutera kugeza uyu munsi kubahiriza ngo bikunde bagiye bakoze ibyo bafata mbega yovuga iki ku ibyo bihugu kugeza uyu munsi bitarumva kamo ka leta kuko umenga ntawovuga ko leta irahana umenga n'aya makuru kandi uwo menga arashyigikiye kudashaka kudahana yovuga iki ambasaderi ndabizana yovuga iki
murakoze Jonas reka tumuhe ijambo ambasaderi Gamaliel ndaruzani
cyane izerekeye ibihugu bijyanye n'imigenderanire y'ibihugu biri ku isi biri mu ishyirahamwe ONU hariho n'amategeko abigenga ingene bivugana bilateralement kuvuga igihugu kindi cyangwa ibiciye mu zindi nzego nk'iyo shyirahamwe ya ibihugu byo muri Afrika y'ubuseruko muri ibihugu biri mu shyirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika mbere na ONU ibihugu rero bifite uburyo bivugana kinogira rero icyo mvuga kuko uhungiye mu gihugu kimwe ashika avuga ko ahunze igihugu ryo ki agiyemo mu bisanzwe gitegerezwa kwakira impunzi mategeko y'isi kumbure barakiriwe n'impunzi ntabyo nzi mugabe ibihugu sinibaza ko bifite ikosha mu kwakira abantu bahunga igiwabo nico gituma ibigo ibisigayiro byose bikogwa mu migeneranire y'ibihugu n'ibindi bitoshingwa umunyagihugu wese bari umushaka ko mugiye umushaka ko mugirike kandi azi ko babikora ministre ngiyangiyo mpira ndazi ko burundi ministre wa vetanje abikora hamwe nabandi izo ngiya barabiraba leta kwidahana leta itegerezwa uhana no kuvuga iki leta si guvernema leta ni igihugu no kuvuga inzego za leta zishinzwe guhana n'ubutungane ngira ama ijambo leta y'u Burundi itegera nabi kuko tubyita guvernema tukaryita igihugu ani batizangutandukanye neza iyo mvuze ko leta ihana irya guverinoma iyo guverinoma ikora izo leta yayitumye itegerezwa kubishyira mu ngiro iyo leta iza guhana kandi bimuheje kuvuga by'abantu bari muri kudeta nibaza ko hari abari mu munyororo ari n'imanza ziri kugira cibwa niko nibaza mu ingano yarabibonye ibyo ngira ngo birabandanya sino bijako cyane ngira ministre abizi gusumba ariko leta ku izina ry'igihugu iteza gucira imanza abantu bakoze ikibi kuzuriza abantu batase iciye mu butungane guverinoma zica urubanza n'ubutungane buca urubanza n'amategeko yabyo ibyo ngira ngo rero nubirekera leta ibishinzwe no ntacu nubivuga ko muri ino minsi kuko nibaza ko hari ikindi kibazo ko leta ihana cyangwa idahana ni ikibazo cyerekeye ubutungane tuba tujya muri byinshi cyane mugabo byerekeye leta
ndika mu kanya gato
y'imigenderanire y'ibihugu naho nyine hari hinyishu kwico kibazo
reka mu kanya gato dusabe na mushana he mushikaranje Martin n'ivyabandi nyene agirica vuze ku bibazo vya Jonas ekano kunyishu zitanzwe na ambassadeur ndaruzani mu kanya gato
twashaka dushimire uza ambassadeur Gamaliere umuntu yabaye mu nzego yabaye ambassadeur arabizi ne ayo ni batwaye iki igipande kinishu ya gitanzwe kereka nkarita yo burundi twariyemeje bwa mbere hoho banza gukinga umutekano ikintu cihutirwa muri kiriya gihe mu 2015 kwari kugarukana umutekano bakacuze mu gihugu ibyo nibaza nta muntu yoharira yuko ko za karitsiye za mutakura ku musaga uko byari bimeze amahoro n'umutekano byaragarutse ubuzankozara zirasana yamabara yayugaye ibyo bya umutekano waragarutse gusagara cha Bujumbura n'utundi turere hashaka kubimidurumbanya iyo ni responsabilite ya mbere ya leta yugarukana umutekano leta yariyo yose haba muga mu Burundi muri Afrika cyangwa ku isi yose iyo responsabilite yabo ya mbere icya kabiri rero ni kuraba kwa bavuze yuko ngo atabantu bahanwa nkumbure nuko atakanya tworonka uwo shaka yoza mu biro cyangwa tukamutwara mu bushanje bw'ubutunga ibiharu akabyirabira abo bose bavuga akako atahani ahubwo ngo nicyo tudashaka ntidushaka tubone icyaha dan absolu ujya wifuriza kwa hanwa wawahanywe we kwa ubutungane bwakoze mwana tuba ati jewe waje kwa hanywe ubutungane bwakoze bamurenganije ujya nawe nta matozi ari bwahere ujya ateza kuba yahanywe umuciriye urubanza wewe kandi utafite uburenganzira ariko umurundi wese yumva yuko iyi dosiye niyo niyitabati abafite uburenganzira bwo kubibaza mbega iyi dosiye igeze he yanashyira wasanga abantu bumbure ntacyo twakoze nabi abafite uburenganzira yitware ashyira inzego z'ubutungane bagira icyo bamubwiye ibyo n'uburenganzira bwiwe nacyo bitwa n'umushyiranganji bwacu tunakungura ati abantu bose bumva ko hariho akayigaramo hari impungenge yari ishobora mu kugira ashyiraho departement basi sabije bise ate kuza kubaburanira ngo kubahereza umuco ukundi ibintu byokogwa ukundi bashikira ubutungane ukundi bo bwitura ibyo yari cyo mukuru igihugu yadushiriyeho departement mu bushyiranganje bw'iwacu
yego meje
bagirizwa kudeta nabo rero ngo ndufate icyo tuvuze guhana duhanwe twese kudeta irabujijwe wayiteguye akayishyira mu ngiro nta kindi kiba gisigaye ari kugenda imbere y'intara aya makungu rero nayo dushobora kugisasa n'ibindi nabo nibadufashe tubishe n'ubindi byinshi hanwe hakurikijwe amategeko atawurenganijwe atawanjya wangura kandi muri abo nyine hariho abaciriwe imanza
hariho nabejejwe
ego me
nabejejwe ndiko ndashaka kubivuga none
tubibutse inshuti mwese ko muri kamara bandanya kumviriza iradio hejuru ya America turi kumwe na Jean-Marie Jean-Marie muri beneza Jean-Marie mwatwumva ndabona umurongo wa Jean-Marie udakora neza deka Jean-Marie mwatwumva deka tu hey ijambo adela muri beneza adela mwatwumva ndabona dufite umurongo utameze neza muri aka kanya ariko mu kanya turabandanya turondera abanywanyi bacu bariko bagerageza kuraba kuboshikiriza ivyimviro nibibazo mbafise reka tugaruke kuri mwebwe mushya ntahe Gamariere ndaruzani hariho amakuru menshi cyane gose atangazwa nko kumushikiranja bivuze aho usanga iyo bashize imbere umuntu bibaza ko canke yagirizwa ivyaha kenshi na kenshi abari mu murwi wiwe mu mugambwe wiwe mu ntara yiwe kenshi na kenshi baca bavuga ko ari leta iri kwirashaka kwihora canke itari kwikoresha ubutungane ikintu cokorwa kugira ngo abarundi bose mu gihe cyose abaye ivyaha vyagirizwe ari abari ku butegetsi ari imbonera kure ari yindi mirwi yose eka n'abatavuga rumwe na leta kugira ngo abantu yizigire ubutungane hokorwa iki ambasadere
muino minsi inzi uko ariko ndi kure ngira ngo bisa nuko uko twumva henshi abantu asigaye kugomba kwihanira muravuga abantu ngo bishye uko ari abarozi abantu bagize gute iyo abantu batanguye kwihanira rero ni kimenyetso gihambaye cyerekana ko batizigiye ubutungane iyo umusuma aje kwibitoke bakamutemera muri izo bakamwicara abantu benshi aho kumujyana imbere y'ubutungane nuko bataba bizigiye ubutungane icyo ni kintu rero mbona ku bwanje kwa ikimenyetso kibi kuko abanyagihugu batizigiye ubutungane bagomba kwihanira bibandanije gutyo igihugu cyoja mu kaga gusumba uko kirumba usubiza intahe rero ijambo kugira uwarenganijwe abone ko agiye bamusubiza mutwiwe n'uwutsinzwe ntibatsindeho bakamuhana kugira abandi baze basubire ubutungane niyo kintu gihambaye cyane rwose nibaza yuko muri kino kiringo rero turi mu bintu kubera kumbure izabaye kuva 2015 gushika ubu ntidutegera neza bijya bishyika mu mihanda kwari ikimenyetso kigoye cyerekana ko ubutungane bugeze kure bijya birambabaza kandi nagira ndabe sikumbura abandi siko babibona igihe batanguye kwihanira ni bibi cyane rwose abanyagihugu ntibaba bacizigiye wa mushinga ntawe mwashaka kumutumba w'umujije n'uwundi barihanira igihe umujije ahoza akaja muri bo biba byayangaye ubutungane babugiye leta yugarukana rero ingingo y'ubutungane mu bihugu n'ingoga ahandi icyo mbona dushobora kwikira urubanza twebwe nyine nicyo gituma bitunaniye muri leta amahanga amakungu azakugira nketa karaba n'ibyatunaniye bidufasha kandi bitunaniye izo dufasha jewe nifuza ko leta yobishobora uburundi tukihanira mugabo byanse abandi bazodufasha tuzoba tubuze akantu ka suverenite ariko bizodufikira ntitwaraba nabi
ambasaderi Gamariel ndaruzani muravuze ikibazo gihambaye cyane rwose aho mu miseze hibonekeje ibintu byo kwihanira ikaho umuntu yicwa ngo arivye ikintu kanaka canke bakamwagiriza uburozi ibintu kenshi na kenshi mu bantu b'abahinga bazi ivyerekeye ubuvuzi babona ko atari vyo ico kibazo mu cicariye gute muri leta y'u Burundi mu kanya gatoye cyane rwose mbere yuko twakira abanywanyi turi kumwe ngaho amushana he n'ivyabandi
atari guverinoma n'ibere biragwe gutandukanya ko twamaze kugira mu mico yacu mu kuvuga yuko hariho leta igizo n'izijya nzego zose z'igihugu akaba ari na guverinoma imwe mu nzego rero muri leta y'u Burundi twebwe tuvuga tuti uwari we wese ntagire kwihanira ariko murabi ko bigoye ahantu hari abantu hamahagoye nta gihugu na kimwe ku isi wovuga yuko ibyo bizogenda birera ariko turagerageza abo bantu cyane cyane twagiye turabibona ku bantu bagirizwa amarozi murazi ko ari ibintu bijyanye n'uku n'ibintazi muri za milisisa i Buraya amagufa ariko baragira muri kino gihe biraboneka yuko abantu babahambana amabuye kwera bemere ibintu azico gi ariko kubera amashure kubera ibyo niterambere bagiye barategera natwe rero mwumbe yuko haro tuwo turava naho tuwo turaje ayabaye mu giheta abantu babikoze barabafashe barafashwe bagenda guhanwa mu kibitoki nuko abantu bagirizwa ko bagiye kwica abanyamwema barafashwe barahanwa abini yari yo kora kuvyo kwihanira ni bijanye nabagirizwa uburozi muri ko cyo kigoye cyane 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 muri kano karere ko muri Afrika y'ibitana fikinwa cyo kigoye yaho kuvuga ko umuntu bamuroze bamuri kibitega bamuteye amahembe uratwara ikintu kigoye n'imbere y'umucamanza n'ikintu kigoye nabo nyine baba babizi abo banyagihugu n'ibyo turabigisha baba babizi yuko kugenda imbere y'umucamanza uza kudemonstra kwerekana yuko umuntu yakugoze yakwiciye umwana nyuma nabwo usanga bagwaye n'indwara ibwo kwa muganga bwabamucanye kubera ibintu
yego me biribonekeza
turabishimikira ko cyane
biribonekeza ku nyigisho zihambaye ikazi itegezwa kuba kubandanya zitangwa reka duhe ijambo umunywanyi wa radio ijwi rya Amerika Cedric muri weneza
niyoneza munyamakuru
muri weneza muri hehe
yewe ni Kampala Uganda
yego irindi zina witonde
nitwa Irakoze
Irakoze duga ku ijambo murafite ikibazo icyumviro
ndamukiriza aho mutumira ambasade
barakumva
ama bo jewe nagomba nse nubuga utuntu dushika tubiri nagomba mbaze ambasade yaje kuvuga i Burundi hari harashika igihe usanga umuntu yafatanywe nk'itonga canke yakoze ikintu kibona ko ariko sarigaragara bakamufata canke bagaca bamugenda kumufunga gatonya kazobona nk'inyuma y'amezi abiri atatu cyabura umwaka arasubiye ara baramare kuyaridegembeje cyane sinzi ko aba yatorotse cyane sinzi ko ari ubutungane babwabwize na nkana cyane bwabuze ngira bamwagiriza muri cyo gihe abanyagihugu barafite ukuntu nabonye umuntu yamukoreye ikibi ati yafungurwa amaze akanya nk'akurumero mara ishaburi cyari mu jamaa gatavuga ati wa muntu ko yakoze kino kintu ama nka bamwe bamufunguye ni kuvuga uzo sora gukora ikosa nk'iryo ndetse magara tumye hania yana nkavuga rero hariho iyo ngendo rimwe na rimwe yo mu butungane bogerageza bakaraba bakareba kuza bose bararekura abantu bihora bishika n'ahatari ijana ku ijana ariko icyo nacyo kiri mu gituma abanyagihugu baca bashavura bagaca baza barihamya.
Murakoze Cedric, icyo ni ikibazo gihambaye cyane rwose nk'uko ambasaderi na n'umushikiranganji babivuze. Ikibazo cy'ubutungane ni ukukirekera ubutungane, kwihanira n'ibintu bitemewe na gatoyi. Ariko mu kanya ndabaha ijambo kugira ngo bakwishure kuri icyo kibazo. Reka duhe n'ijambo kandi Gilbert, ndabona kanya kagiye. Gilbert, mwiriwe neza?
Amahoro, amahoro, ndakugeze umutumire.
Ndarakumva, uri hehe?
Jewe ndi Burundi, Bujumbura.
Murafite ikibazo, murafite icyumviro?
Ama cyinzo kagado terere no kuri ngendo cyangwa ngendo cyo kwihana mu Burundi ama namu atari akoyira akunda kuboneka natasha yabikaga ku kuntu kuna usanga ni abantu bari bakaniye amatati akava umwe ifatwa ku ngana bigashaka kuvuga ati umuntu narabaga ariko no gutungana cyangwa se agasoka mu mutahe bashobora gusanga umuntu nk'utwara nk'ipozisiyo cyangwa se umukuru mutumba runaka akafata ingingo yo guhagarika nk'umutahe wa prokirere umuntu ntafate nicyo gihe nk'umuntu aba yatanze uwo mutahe yasuzuguwe cyangwa se ugasanga ni nko mu nzira zo kugira ugasanga hari nk'igiture cyangwa ibintu byiza ku bisanzwe twagira mutere nk'icyumvi barabe nabo bagerageze barabe abo bantu badakurikiza amategeko ugasanga barekuye nk'umuntu yahagarika n'ubutungane iyo abantu batuma kwihanira cyangwa se kugira aya makosa yose yama ariko araba ku bantu kwihanira nibo bayatuma aba nk'akaboyegiye kabisa bageze nko mu minsi iheze araba umutahe wa prokirere uhagarika umuntu ariko umuntu niba amasaha abiri yari asohotse ariko uri mu maboko nko muri icyo gihe ntacyo wagisigaye atari uko umuntu akaba nawe yashavuga agasubira asanga yihamye
ikomereka mu kanya gatoyi. Gilbert, mu kanya gatoyi reka duhe ijambo umushikiranganji ajeje gutungana ngirica avuze kuri ibyo bibazo bihambaye muvuze byo kwihanira ubwa mbere na mbere ikantu gupfungura abantu bagirizwa ivyaha mu kanya badafunzwe igihe kirekire. Reka tumusabe umunota umwe mushikiranganji n'ivyo abandi hanyuma duhe ijambo na ambasaderi imbere y'uko dusoze.
Murakoze cyane, ndashaka ndababwire yuko ubutungane harimo icyo bita justice sector reform ziriko ziraba mu isi biri kuzaba mu Burundi kugira mwene biga ibere byo bibazo by'abacamaza bitwaye nabi bashoboye guhamwa basha ndabivuze ko ariko kwirukana abashikira hafi 23 baba magistra birukanywe kubera amakosa y'akazi ahandi nawe ari gibusanga amategeko abivuga kuri abati na mezi 3 na mezi 2 yamurekwe abajeje kuteza ngo babyumvire yuko bakwikije amategeko mugabo tugiye kwihatira muri leta n'ifite amafatanyije amakampani yo gusigura amategeko kugira nyagihugu bayumve hari igihe usanga ingingo yafashe n'umucamanza batayumvise ariko byo kuri mu bucamanza muri kino gihe ariko baragerageza kwigishanya uwo byanse bakamuhana nico novuga kuri ibyo
ego meya ambassadeur Gamadiel ndabuzaniye mu gice muvuze ko bibazo n'amakenga byashikirije na Cedric na Gilbert
baje kibazo kigoye cyane cy'ubutungane nkuko nababwiye guhana kudahana no kwihanira byajana uhana abishinzwe n'ubutungane bwonyene kugira abantu ntibihanire kugira umuntu wundi hakoshe ingufu ziwe ngo ashira hashaka uko akomeye ubutungane nibwo guhana bwonyene biratangaje umuntu ntahe twashiribe ni wavuze yuko umuntu arafatwa umukuru wa position yani position militaire avuga agasanga yamurekuye numwe n'umukuru wa polisi ariko umuntu atari gutungana amufashe naho nyene ntashobora kumugumya amufasha uko ariko shaka mushira ubutungane ibyo rero si n'ibintu bigoye tutoshobora uno munsi mwanya mutoyi ministre aramba bayirangira kandi kumbure hama mufasha ministre gutungana akabitegera yewe izo nabonye sinye kandi nsanze ari izo barazimbuza bari hiyo k'umuntu afatwa uno munsi akarigwa bukeye umuntu ari kugwa n'ubutungane n'urukaratasi rumweza ngo urukaratasi rumweza rwabo gituma bamurekuye mugaba murekuye atagira ikimurekuye ibyumvikana naho nyene izo rero nibaza kumuburanyi ababuranyi bose baramenya ko naka yarekuye kuko habaye ingingi n'iyi yumvirije gutya na gutya n'ubutungane gufata rero umuntu ukamufata mukamurekura nibyo bijanye na kwa kundi kurenganya umuntu atatumufatiye kugira umurekura gupfumbatishije ndabizi rero ntibijyanye n'ubutungane icyo gituma rero twubiha umwanya muri Burundi munsi njyewe birateye ubwoba ku bwanje igihe ubutungane budahanye neza abantu bagomba kwihanira iyo bihaniye n'abandi bakihanira
Icyo ni kibazo gihambaye cyane rwose tuzogaruka ko egome ariko reka mu gusozera nashaka mbaze nsabe umushikiranganji Martin n'iby'abandi agira icyo avuze akamuyotera cyane cyane abantu bose bafise uruhara mu bwicanyi eka mu kunyuruza abandi eka no no mukoreza igufa abandi twabonye ayo maraporo nkuko yashikirijwe na maraporo atebwa cyane rwose akamunkotera umuntu wese afite uruhara muri ubwo bugizi bwa nabi nakahe mukanya gato cyane rwose amasegonda 30
ego nacyo ngwa mbere nibuseho yuko ibiri mu maraporo hanini ya ibyo muri 2017 bagiye bateranya cyane byose ubwo situation yarateye imbere cyane bacha tugabishe wari wese bari nitegu umwotsi yagirizwe ubwicanyi aba ngaha abahehe kwintahe biteza kuzo mukwita mu gahanga yagire uzwa ibyo bwicanyi akagandagura mugenzi we umurundi mugenzi we ategerezwa kuzohanwa kandi abarundi twaragize dushatse kubishika
reka usabe na ambassadeur Gamaliel Ndaruzaniye nawe nyine arabona kwiharuro bitangwa byaba byatanzwe n'ishyirahamwe rihanye gatika kazi ramuntu mu Burundi canke ishyirahamwe mpuzabakungu FIDH byose biharuro bitebwoba abantu baragandaguwe akamumotera umuntu wese afite uruhara mu bwicanyi mu kunyuruza abandi mu kubaboriza igufa amasegonda 30 muzamukoze
njewe sino tera kama bicanyi sino bashikira sino bamenya kandi bazako atari bya utera kama bicanyi tera kama abo bose bashinzwe ubutungane abo bose mu gihugu bafise agace k'ubutegetsi kutuma kuzuriza abantu ko bokwikebuka kuva ku mutumba gushika hejuru kumukuru w'igihugu kugira ngo uwo renganijwe kandi bizu kurenganywa biriho mu gihugu yari za kera aronke urwego bamwunga bamwuzuriza ko akagenda yumvikana n'uwo wundi
ndabona ambassadeur Gamaliel Ndaruzaniye akanya katujanye ndabashimiye cyane rwose ku kanya mwatuye kugira ngo tuganire
naheje aho mperuka navuze ntahe n'ubunyene kuva
Ndashimiye kandi na ministre Martin Nizabandi, turashimiye banywanyi bose radio ijwi rya Amerika baduteze amatwi ikaba gaterera n'ivyimbiro vyabo. Turashimiye engineer yadufashe mu ngiya bw'izuma, tukaba dushimiye kandi na Fatukarara igiranije ikiganiro. Mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese.